yenere irano y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka waba uri mu Burundi canke mu mahanga urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro ndafise ijambo.
Kaze mu kiganiro cy'ugwaruka no musi cerekeye ibijanye n'umugwi Sever ujeje kuvugana kuri no kunywanisha abarundi.
Ndafise ijambo.
Umugwi Sever umenyesha ko ushobora gutangura gukora ku bwicanyi bwabaye mu ntara za Ngozi na Kirundo mu 1988 bene ubwicanyi bwabaye mu 1993. Ibyo biri mu byo Pierre Claver Ndayicariye yashikirije kuri uyu wa 18 ukwezi kw'icenda igihe Sever yariko ishikiriza abashinga amateka n'abakenguza amateka bakoranye n'amatohoza wagize mu 2022 kuvyabaye kuva mu 1985 kushika mu 1973. Pierre Claver Ndayicariye avuga ko hakenewe uburyo kugira ngo ivyo bije mu ngiro.
Mu mwaka w'2024 nivyashoboka tukaronka uburyo umugwi Sever uzotangura gutohoza kubwicanyi bwabaye mu 1988 ivy'abarundi bita ubwicanyi bwa ntega na marangara. Mu mwaka w'2025 amatohoza kuri ntega na marangara atagoranye, umugwi Sever wiyemeje gutangura amatohoza yerekeye ubwicanyi bwabaye mu 1991 hamwe n'amakuba yose yakurikiye igandagurwa rya n'icubahiro umukuru w'igihugu Ndadaye Melchior muri gitugutu 1993.
Abari mwizera ugaruka bafise kuri ivyo byashikirijwe na Sever mu gihe yoronswa ubwo buryo. Ivyo nivyo ugaruka baza kuvuga ko muri iki kiganiro bishikirizwa na Francine Kanyange. Ari muri Zambia aribaza igituma Sever iriko irondera ubundi buryo mu gihe kubwiwe nubwo bari bafise ataco bakoresheje kigirira akamaro abarundi.
Amezero no gira Sever kamaro sang Sever yarahengamye kandi imyizwa yayo birumvikana imyizwa bavuga bakoresha neza yo kabushanishamo abantu nta kintu na kimwe je nkubona yuko Sever yofasha kunywanisha abarundi kuko ubwo ajya nahubwoboneka ntizohindura imigambi yayo iriko irakora kumenya ikorera abantu bamwe n'abandi. Yo mu Burundi ntihari hakenewe cane cane Sever mwene yiyoya harakenewe Sever irimo abarundi bose bumvikanisha injyane zabaye bagahuza abantu bakabibagiza ivyabaye kuko turaza Sever iri kokumenga no gukangurira abantu bamwe yuko bahohotewe barenganijwe ubishibukirwa bisa no kumenga ni nk'uko nabo bakwihora kugira ibintu bihere bive mu nzira. Kera twibaza ko Sever ijya kugira ibintu byose byaba byibagirwe mu Burundi twibagira kahise kadufashe kukubaka kazoza kumbe Sever iravye neza nta kintu na kimwe kirafasha abarundi kiretse kwikisesagura uburyo bwo kuba abarundi n'ubushare gifise nta kintu na kimwe tubona ko Sever kugera umunsi kirafasha. Kubyo uraraba neza Sever kubikora urabona neza ko ifite uruhande yabihengamyeko kandi si ibyo banyegeza niboneka nk'ibyo bavugiyemo n'amashinga amateka ngo uburyo buboneke bamubaza uburyo bahawe icyo babukoresheje ndibaza ko atakintu na kimwe kiboneka abarundi bafise uburengasa amaso base kubona bakoreye abarundi.
Kubwa Armand nta buryo Sever yarikwiye gusubira kuronswa.
Rero n'ubwo buryo bariko barasaba ntibabasabira ubwo buryo biri kugira ngo babashe kora ibyo bariko atuma kumbure mena bandi ino severe ikirakora na kamara maza ntane aho bihuye n'ibyo yari yemeje nibaze uko aho bisabisana we kwaba neza aho severe ise uruhande y'ubihengamiye ko canke ubifise inyungu iri kiraviza kumbure kugira ishimisha mena bandi nabyo byo bwanje ubwo bwe nta guta niho kuguta kuko nta n'ubundi nubwo yahawe ntacikira bukoresha ngo ntacikira akorera abarundi kumbure n'abayitumye bazabibona neza mu nyuma yuko hari ya migambi ya mishingwa na leta ama bigahera uko bigahera ata kintu na kimwe abarundi baronse bigahera ata agahombe tugahera mu bihumbi nyine ngo amashyamba yashinzwe ntamenye yaheye nari na severe nafata ko ari nk'ahari nk'ayo mashyamba nyine atanishimari y'abarundi ari zimwe zirwa ziravuga zicanishamo abantu gusa nta kindi jeho ubwanje eka severe nayibonye kare ko ata kintu na kimwe kiri kirafasha abarundi maze kuboneka neza ko ari ahantu hengamiye kandi bigakoresha n'imvu ikarishe na cyane cyane ikangurira abarundi bamwe bamwe yuko barenganijwe batotejwe batotejwe n'ubwoko bumwe kumara kubyerekana mbere amatozi igira kandi yaramaze gutanga icyegeranyo yuko abarundi bishwe igasaba yuko yokwemeza ko habayeho nyabwoko none ayo matozi andangikorwa nta bintu kigeze nta na hamwe ndabibona neza.
Leonce ari mu Burundi ati nta buryo Sever yohabwa wundi azoba ari ubwo gusesagura kuko ataco abona igihugu kiriko kirahungukira.
Cambere nk'ubaruka uwo mugwi n'umugwi washyizeho ngo ujyanishe abarundi abacanke bariya kuko kuva ubyaho umuntu arihweza ibintu bariko barakora akabona ati none ibintu uyu mugwi uri kurakora biriko bizanira iyihe nyungu igihugu biriko birazanira iyihe nyungu umunyagihugu kuko n'ubwo duteramo umutima mubi kuko nimba ibyo byarabaye byarabaye rero mu gihe ibyo byamaze kuba ubu biriko birereka abana barutse muri iki gihe rero n'icya gihe uri gutera umutima mubi aba abishwe n'abanaka aba bagize gute ubwicanyi bwarabaye kandi bwabaye mu mice yose rero mu gihe ibyo byabaye nta kamaro ko kuza kutwereka ngo ibi byagenze uko byagenze uko nta terambere nta nyungu biri kubirazanira umunyagihugu kuko nimba hatogwa bijereti ikoresha ukumva ko ariko barasaba ubundi buryo bwo kuja muri iyo cyanke biriya none niyihe nyungu biri kubizanira umunyagihugu biri gusaba aba barapfuye n'aba barapfuye muri icyo gihe niyihe nyungu babona ko abarundi ugwaruka no kutubiba mu rwango gusa urwango turutabona rudafitiye visi igihugu ikiriho nuko bo kwihutira gutunganya iterambere ry'umunyagihugu iterambere ry'umurundi wese akishira akizana akaronka icyahereza umunwa akishira akizana muziwe no mu biwe mugabo ngo abapfuye ngo uyu mwaka yikifite simbona iyihe nyungu leta y'u Burundi niyihe nyungu ibona ko izokubaka ibarabara muri ibyo izokubaka ibitaro kubera ibi byabaye mbe umunyagihugu wa munyeshuri hariya doronka intebe yicara ko kubera ibiri ku biraho rero gusubira mu kahise simbona iyo bituye biri ko biratujyana nje nk'ugwaruka na cyane nta kamaro mbona ibyo bari ko barabikorera.
Anise ari muri Malawi nta jwi yashimye gutanga ubutumwa yanditse avuga ati jewe nk'ugwaruka nta nyungu y'igikorwa cy'umugwi Sever mbona ku Barundi ahubwo iyo ni inzira yo kwibutsa abagandaguriwe ababo muri ayo mahonyabwoko y'iyo myaka bavuga agira ko abaza Sever ati mbega nimwaguma muronka uburyo bw'amafaranga muzoteba mudutohoreze mutumenyeshe inyuruzwa ry'abanyagihugu rigigwa n'ubutegetsi n'inzuzi batawemo arongera akabaza ati mbega niye sentare igiye kuzofata ingingo ku butegetsi bwari buhari muri ico gihe niyo mu Burundi canke n'impunza makungu tubandanirize kuri Malo ari muri Sudani ati ayo matohoza severe iri kwirondera ko bayihera uburyo naco ndayiteze ko
baze kuri ibyo mukuri severe ashikirije ibyo muri amashinga amateka amizero amizero munyinda nawe kubera ko tumaze imyaka ukora ariko abarundi benshi muri rusange barabonekura kuko twitwayemo muri icyo gikorwa rero twasaba yuko wogerageza kikubita agashyi kureka gukorera akaguriro kamwe k'abantu kamenya igikorwa hashinzwe yuko ari kunywanisha abarundi no kurekura niya ibyo bigaca mu gikorwa bashinze bakagikora neza kugira ngo abarundi bamenye ukuri bamenye ubwicanyi bw'irindwi na kabiri bwagenze gute kuko babukoze n'abahe batabwegamiye hama bukaheza bagakora ukuri k'ubwicanyi bwagenda na marangara ndetse n'ubwo bwicanyi bwo mu 1993 kugira ngo bakorere abarundi berekane ukuri aho kuba kuri berekane imvo z'ubwo bwicanyi hanyuma barwanishe abarundi koko ndetse n'abahanwa bahanuwe kuko icyishe igihugu kuvanakira nari ngera kudahana yego hanyuma
Malo ati severe yari ikwiye kwikubita agashi ikareka kubandanya ikora ihengamye
nasaba kandi yuko bakamaza ntaryo bareka gukorera akagwi hamwe y'abarundi batarazi icyo kaba kagamije bakibuka igihugu amana shaciyemo kukitoza kirasubiramo kuko iyo abatohoza nk'ayo bayakoze nabi bahengamye yaheza bikazogaruka muri kazoza kaba ka hafi cyangwa ka kure naho usanga atacyo bazaba baramaze hakurya guhembwa imishahara isonomeyemo no kuri mu mukuru runaka bwatakiri ku bitaro imarira abo barundi nacyo biba bimaze bari nk'ubujyajya yego nuko mu gusigaye nubwo abarundi benshi bavuga ko batawizeye kandi koko kubera ko n'uburongoye ubonye kahise kiwe bakazi kuvyerekeye amatora bivuga yuko atakoze neza yararongoye n'umugwi wa seni ariko mu by'ukuri ntiyagezeyo aho bakwikubita agashyi bagakorera igihugu koko yego nuko ndabibona
tumburanyije wengenda n'ubumuga bw'amaso baba mbona ibintu nka fise bibi kandi ari vyiza acira urubanza bona tegereza kurucira nimbara uko bimeze mana mbabarira ivyo nagombye mana sinzi ko ari vyo
tubandanirize ikiganiro kuri Amza ari muri Kenya havuga ko CVR atacho iriko irashikako kiboneka afatiye kuyandi matohoza ivuga ko yagize
baruka bigire de kinangaza n'ibintu bagira matohoza n'ibintu byabaye mu mirongo icyenda na gatatu bagira n'amatohoza y'ibitaro mirongo irindwi na kabiri mbona ko agira ibyo matohoza byabaye mu mirongo irindwi na kabiri nibagiye amatohoza y'ibyabaye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu na mirongo ibiri n'aba bantu bagenda banyuzwa ni kuko isevere igira amatohoza y'ibyabaye keretse by'amatohoza ibyabaye iby'ubu urabona ko atabyicaye nigeze guba cyangwa nigeze gukomera mu mutegetsi niyo mpamvu babona ko severe babuze amabwiriza
Ahubwo Federe ikorana na leta ishingiye kuri leta ahubwo Venezuela bo tutubereza so ye nk'ugwaruka ije navuga Federe nta n'akamaro kayo kuko ntacyo mbona ikira akora mubyeyi yakoze byose nawe ndumva yafashe ahanwe kuko mvu yuko yahigira icyayo kitanana mungaba ari cyo bamwagiriza ari nka iby'abaye mu mana n'andua so niko kibari ya Federe batararondera iby'abaye muri Demiri 15 demiri 17 demiri 18 origiri amatohoza abakoze ubwicanyi muri iyo myaka bafatwe bahanwe mungaba bagashishikara baronda mu 1993
Malik ari mu Burundi atubwo buryo CVR yari ikwiye kuburonswa ariko nuko n'ivyikora itabikora neza
cewe kuterekeye CVR amatohoza y'ubwicanyi bakoze mu Burundi cewe CVR nta CVR ngawufitiye kuko mu gutangura kwawo batanguye uhengani ugomba kunekereza ubutegetsi bwa CNDD-FDD ntibize tugomba gukorera abarundi bose rero icyo CVR tuga yuko ngorose uburyo ngo aje atangura kugira amatohoza ku 1993 na ntegana amarangara nukuri cyari cyiza iyo babikora neza badahengamye bagatohoza abantu bose bishwe ngaha mu Burundi kuko bose bari abantu CVR ikareka guhengama ugomba kunekereza umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD kuko baravuga yuko nk'ikarosi abatutsi benshi barapfuye mu 1993 mugabo baciye bafata abatutsi bose bapfuye bavanga bavuga yuko ari abahutu bishwe 72 urumva biracariho igifungo cyari kumwe na CVR tuyirindire kukizokora kanegereza bakashimisha abarundi bose kuko bose barabutse kandi babutse abantu
Kaso ari muri Zambia ati uwo mugwi CVR nta buryo ukwiye kongegwa kuko ataco umariye abarundi atari kubiba inzigo
jewe nk'ugwaruka kino navuga kuri ibi bintu bivuga yuko ngo hamwe n'ubu buryo yari igakora ku matohoza y'intega na maranga no gutsindirwa muri 1993 nibaza yuko ubwa mbere umuntu yatangura kuvuga ko CVR intumbero yayo atariyo irikirarangura irangurira igihugu n'abarundi CVR n'ikigwanisho cya CNDD-FDD ikora mu nyabuna mu kwigisha urwango ruhagaze ku moko kuva CVR hageze nta kintu na gitoya kiragaragara atari uko ubona amatohoza yayo akora ikora akenshi ikuma ishira cyane imbere ko ubwicanyi bwose bwabaye bwakorewe ubwoko bw'abahutu ubisanze esa nuko ari ikigwanisho kigwanya abatutsi abatwa reka mbere n'abava mu bwoko bw'abantu kuko iyo migwi yose irahari mu gihugu mu majambo yose CVR akoresha amajambo yo kwerekana akarenganyo kakorewe abahutu akarenganyo kakorewe ubwoko aturukamo rero mu by'ukuri jewe n'ubwa mbere nkuraba ko CVR mbere yuko uvuga yuko irondera gusahura amafaranga igihugu barabe abariko baravuga ngo bugirondera n'uburyo iyo kirashaka gusahura yonyine abandani CVR aronka amafaranga yo bakamazaha n'ahandi akora ibyo ashaka akora ama business aha n'ahandi n'umukuru we bari kumwe ariko atacyo aramarira igihugu ubwicanyi bwabaye bwakozwe mu moko yose bwakozwe mu bice itandukanye amoko natanguye uyu munsi natanguye 1993 natanguye intega na marangara uyu munsi sicyo kintu cya mbere inama ishinga amategeko n'ingingo z'amateka bo kwicara barondera CVR ntiragira gukora kuko n'abari muri yo ntibabereye kuba bo babari muri yo nabo barafite ibyo bagirizo barafite ubwicanyi bakoze ariko mwavuga ko uwogenda akarondera amatohoza yandayicaye CVR atavuga ngiye maraporo asohora ishavu avuga nari karashikiriza amaraporo y'ibinyoma ukuntu abivuga na akantu k'akazi zikira ko kwerekana ko abatutsi bakoze amarorego bakoreye abahutu akabishimangira cyane mwaranizwe gerageza mwumvirize ko abatutsi ari abansi bari
kaso asaba inzego zibijejwe gushiraho umugwi wigenga by'ukuri
ibintu n'abantu umunsi igihugu kigeze ha kirafise akawugane irahantu muri abategetsi ba CNDD-FDD ifukamye munda igihugu kukagukigisha amacakubiri kukagukigisha urwanko rwa reveriyani ni ibintu bikwiye kurabwa umukuru w'igihugu akabiraba Severe ntakiri kiramufasha mu kubwira igihugu gitera imbere narabe kuva ashyizeho Severe ikintu ubu munsi abanyagihugu bungutse mu ntara zose yaciyemo uyu munsi nta kintu na gitoya nibiruke n'iterambere nibiruke no kwaba bokunga imitima y'abantu bareke kunyuruza abantu bareke umunsi ubwicanyi burashaka mbega 2015 kutayivuga aho abantu bishwe bakishwa ubwicanyi butari bwakaboneke ibigwanisho bigurwa ku munsi biza kwica abarundi bakora ibirobere hamwe no kugufata ati reka turabe ko tuzi kugwana baritwaza ngo barazi kugwana baje kugarukana ngo amahoro hanze n'ahandi ariko nta n'umunsi umwe baravuga tereka tugaruke n'izi ntara twanyazwe n'ibihugu bibanye aha n'ahandi hariho mugabo ntibarafata ngo bariko barakora intambara yo kwagura imbibe z'u Burundi eka ntibiba ariko bakora intambara yo kuraba umusenere umuemeste uwundi wese bidasanga ibyumviro bya politike bakamwica bakamukuramo ibyo nayo Severe vyita ihonyabwoko ryitwa gute kutarasigurira abarundi nukuri je kubwanje notabaza umukuru w'igihugu kuko wenyene nimba ashaka yuko igihugu kigumana ituze umugabo namuhagarike Severe akikeneye ko akora Severe kuri nayishyiramo abahinga bigenga abanyamahanga banditse kahise akadasanzwe ku gihugu cyacu cy'u Burundi mu bitaro bitandukanye abamenyeshamana abapatiri abasenyeri abo bantu bajemo abantu batatu bagirizwa batakoze amaraso ni kuri Severe ntabwo yari kwiye guhagarikirwa n'umuntu yanda yicariye
mwemenya ko inama nshingamateka n'ahinguza amateka basavye ko uwo mugwi uhabwa uburyo bukwiye kugira ngo ubandanye utohoza ku mabi yagiye araba mu Burundi biri mu itangazo ryaheraheje ivyo bikorwa vyabaye kuri uyu wa mbere tubibutse ko igikorwa ca Severe ari cyo gutohoza ukuri ku mabi y'ubwicanyi byagiye biraba kuva itariki 26 ukwezi kwa kabiri 1985 gushika itariki 4 z'ukwezi kwa Kigarama 2008
akaba n'abandi badatinya kwigira wewe mana umbure nicewe ngenda ngo nibibushanye kuko bingora kumenya inkozi y'ikibintu mweranda hari nigiye mboni birenge y'ukwemera kwanje abisi niko tumeze
mwariko mwumviriza ikiganiro ndafite ijambo aha niho kigarukiye cyari cyerekeye ibikorwa byo mu CVR umugwi nyene uvuga ko ukeneye uburyo kugira ngo ubandanye ugira amatohoza hari urwaruka rwerekanye ko ubwo buryo bidakenewe ko buronswa uwo mugwi bafatiye ko badashimishwa n'ibyo umaze gukora mwakoze mwese mwariko muradutega amatwi twizinze kuraniganirwa naho ku yindi saha
cari ikiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawe.